Muteza matwi radio ijwi rya Amerika. Mwiriwe nchuti mwese muduteza matwi kuri mikomo iri kumwe naho yanditanga ishaka na Louise Bigirimana kaze mu biganiro vyacu vyo kuri no saha mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira ku radio ijwi rya Amerika 104 nibice 3 FM I Kigali.
Ntabwo umwana afungwa umuntu mukuru arafungwa kuko azira ibyo yakoze nk'amakosa. Navuga ko umwana agororwa.
Uwo ni Claudine Kanyamanza umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe abana mu Rwanda havuga ku cegeranyo cha Human Rights Watch kirega u Rwanda guhohotera abana. Ni mu kanya gato. Nyuma ya kudeta yateshejwe mu ndwi iheze leta ya Turkiya imenyesha Amerika ko kuva ubu igiye kuza irafata ingingo zifitiye akamaro bempi.
Inyuma yaho Donald Trump nawe agenewe guserukira umugambwe wa Republika mu kibanza cy'umukuru w'igihugu muri Amerika senateri w'umurepublika Ted Cruz avuga ko atazigera amuha amajwi.
Abagwanyi bashigikiye na Amerika bahaye leta ya Kiislamu amasaha 48 kuba bavuye mu gisagara cha Mambiji. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye mu buryo burambuye. Aloise
urakoze amakuru muri Amerika. Inyuma yaho Trump agenewe n'umugambwe wa Republika nk'umukandida azohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu senateri Ted Cruz yatangaje ko atazigera aha ijwi ryiwe Donald Trump. Senateri w'umurepublika Ted Cruz aragaragaza ko atashimishijwe n'igenwa rya Donald Trump nk'umukandida mu guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu gihe yariko avugana n'intumwa zamuka muri leta yiwe ya Texas kuri uyu munsi wa kane bari mu ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe ririko ribera mu gisagara cha Cleveland. Cruz yamenyesheje ko atazohijwe giwe Hillary Clinton nawe nyene w'umugambwe wa baba Democrate ariko kandi ntiyatomoye ko azoriha Trump basangiye umugambwe. Ted Cruz numwe mu bakandida ba Republika bariko bahiganirwa ico kibanza mu matora yibanze bahiganiwe ico kibanza mu matora yibanze. Amahiganwa yaranzwemwo guterana amajambo hagati yabo bakandida uko ari babiri aho mbere Donald Trump ubwiwe yise Cruz ko ari umubeshi.
Abagwanyi bashigikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika muri Syria bahaye abagwanyi ba leta ya Kiislamu amasaha 48 kuba bavuye mu karere k'igisagara cha Mambij kiri mu buraruko bwa Syria. Abagwanyi bashigikiwe na Amerika bakaba bakikuje ico gisagara cha Mambij kuva mu kwezi guheze muri aka kanya babandanya kugira ibitero. Itangazo ryashikirijwe na kanama k'abasirikare kagwanya leta ya Kiislamu Imambij gatangaza ko gahaye abagwanyi ba leta ya Kiislamu karyo ko guhunga ku neza yabo bafise ibigwanisho bito bito. Ako kanama kagizwe n'abasirikare b'umugwi bita Syrian Democratic Force SDF kakaba gashigikiwe n'urunani rw'ibihugu biyobowe na leta zunze ubumwe za Amerika mu kugwanya leta ya Kiislamu mu buraruko bwa Syria. Iryo tangazo ryasohowe mu gihe hasanzwe hari cuka kibi chatewe n'ibitero biheruka kugigwa n'ugo runani. Ibiro bijejwe kugenduza agateka kazina muntu muri Syria bifise icicaro mu Bwongereza bitangaza ko ivyo bitero vyagizwe n'ugo runani ruyobowe na leta zunze ubumwe za Amerika mu karere ka Mambij ku munsi wa kabiri vyahitanye abasivile 56 muri bo hakaba harimo abana. Imigwi y'abaharanira agateka ka muntu biteguriye kugira imyerekano mu gihugu cyose cha Syria. Imigwi y'abatavuga rumwe na leta igasaba ibihugu byo mu burengero bw'isi guhagarika ibitero byo mu kirere biriko biragigwa muri ico gihugu.
Igihugu cha Turukiya kimenyesha ko kizohagarika kubahiriza amasezerano y'Uburayi kubijanye n'agateka ka muntu muri amezi atatu cihaye yo kuba mu bihe bidasanzwe. Ni nyuma yaho haburijwemo umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Ni mu gihe Perezida Erdogan aheruka gutangaza ko agiye kugira uruhigi rw'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu ndwi irangiye. Icegera cy'umushikiranganji wa mbere wa Turukiya Numan Kurtulmas yamenyesheje yaje kuri wa kane kw'igihugu ciwe kigiye gukora nkuko ubufaransa bwakoze mu bihe birangiye amesha ku iki gihe cihaye ko ari gihe cyo mu bihe by'intambara kazoba karyo keza ko kurwanya abateguye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi no guhanagura abashigikiye umunyaturukiya yitwa Guleniste aba muri Amerika aregwa kuba hejuru ico gitero byitezwe ko abashinga amateka ba Turukiya bemeza itegeko ry'umukuru w'igihugu Tayyip Recep Erdogan risaba gushira ico gihugu mu bihe bidasanzwe
tukivuga kuri yo kudeta yateshejwe mu gihugu cha Turukiya kuri uno munsi wa kane umutegetsi mukuru wa Turukiya jejwe imigenderanire n'amakungu Aysen Sözen Özsuer yavuze ashimitse yuko imigenderanire hagati ya Turukiya na Amerika itagiye guhungabana cyane bitewe na kudeta yateshejwe mu ndwi iheze ariko ko igihugu ciwe cha Turukiya kigiye kuza kirafata ingingo zungukira bose kubijanye n'imigenderanire hagati yabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ulswer yaganiriye n'ijwi rya Amerika ku migambi y'igihugu ciwe nyuma yaho haberi iyo kudeta yateshejwe ikaba yari yateguwe n'akagwi k'abasirikare imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Turukiya ntiyifashe neza muri aka kanya nyuma y'iyo kudeta yateshejwe ku munsi wa gatanu aho abo mu mugambwe uri ku butegetsi AK n'abashinga amateka ba leta basohoye inzandiko ku mbuga za internet bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize uruhara muri uwo mugambi w'abasirikare ba Turukiya bashatse guhira ku butegetsi avugana n'ijwi rya Amerika Alser yagerageje kudatuma ibiro by'umukuru w'igihugu navyo nyene bishigwa muri ako kagwi kabado mu rutoki Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri yo kudeta yateshejwe mu ndwi iheze
mu Bufaransa bategetsi bico gihugu batangaje ku igipolisi cy'Ufaransa cyakoze igikorwa cyo guhiga abakora iterabwoba mu gice cyahitwa Argenteuil ni mu buraruko bw'igisagara Paris ejo ku kuri uyu munsi wa kane hafi y'ikigo cyo gusomerwamo ibitabo cy'aba Islam ntibiramenyekana kwiryosekeza hari ico risana n'igitero cyabereye mu gisagara cya Nice cyahitanye abantu 84 hagataho umushikiranganje w'intwaro yo hagati w'Ubufaransa Bernard Cazeneuve yamenje ko ataba polisi bari bacunze akayira k'abantu kakoreshejwe na yakamyo yiha inkumbi mu gisagara cya Nice
Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru twabateguriye arabandanya hano kuri radio Ijwi rya Amerika
Amakuru tuyahere ku makuru avugwa mu karere komisiyo y'igihugu y'abana iriyamiriza raporo y'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch aho washize ahagaragara ko abana bo mu ibarabara mu Rwanda bahohoterwa bagakubitwa ndetse bakanafungwa yamara iyi komisiyo y'igihugu ivuga ko atamwana numwe afungwa ni inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi mu Rwanda
Raporo yasohoye n'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch kuri wa kane tariki 21 Nyakanga yahawe umutwe uvuga ko u Rwanda ruri gufunga abakene barwo ndetse kandi ko guverinoma ifite umugambi wo guhisha abantu batifuzwa bari babakene nyakujya abantu bo ku mihanda n'abandi kugira ngo hatagire ubabona Human Rights Watch ivuga ubushakashatsi yakoze mu mwaka wa 2016 bwerekana ko hari abantu benshi biganjemo batagiraho baba abazunguzayi abana bo mu mihanda n'abandi bantu bakennye bakurwa ku mihanda inyuranye bagashyirwa mu bigo by'agateganyo mu gihe kirekire aba ngaho baba bafungiye ntibagira ikibatunga ntibabone uko boga kandi ngo bahora bakubitwa buri munsi umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'abana Kanyamanza Claudine yabwijwe rya Amerika ko batemera ikegeranyo cya Human Rights Watch kuko nta mwana n'umwe ufungwa mu Rwanda ahubwo abana bagororwa
ntabwo umwana afungwa umuntu mukuru arafungwa kuko azira ibyo yakoze nk'amakosa navuga ko umwana agororwa kwa kabuga twari twarateganyije aha uruhande rw'abana tugerageza kurusana kugira ngo abana tubafashe basubire mu miryango yabo dukorana no turere dutandukanye ariko ubu ngubu naho ntago harimo harakora abana ntago bakirwaho hantu kuko turimo turareba uburyo bwiza bwose byakorwamo tukareba ukuntu bafashwa kuko niyo tubakiriye tubavanye mu muhanda tuba tubafitiye gahunda ariko cyane cyane tugerageza kureba uko basubizwa mu miryango.
Ibigo byakirirwamo abantu b'inzererezi icya Gikondo mu mujyi wa Kigali kizwi nko kwa Kabuga n'ibindi byubatse hirya no hino mu ntara byakunze kunengwa n'uyu muryango ko atari ibigo ngororamuco ahubwo ari gereza. Umwaka ushize wa 2015 wo komisiyo y'umwe bw'abanyarwanda n'uburenganzira bwa muntu mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda iyi komisiyo yari mu ngendo mu ntara basura imikorere ya za transit center hirya no hino mu gihugu. Iyi komisiyo yeretse minisitiri w'umutekano mu gihugu anawufite amagereza mu nshingano ze ko hari ibigo bimwe bikora umurimo nk'uw'amagereza.
Aba bana kugira ngo bafatwe bajye kugororwa hari aho bakusanyirizwa bahurizwa ariko noneho n'aba bantu bakuru b'inzererezi abangaba babamo abo mu gihe twagiye dusanga mu cyo bita transit center mu turere nta hantu hatandukanye ushobora kuvuga uti aha naho bacagurira abana cyangwa aho ngaho naho abantu bakuru.
Twahuye n'icyo akarere katubwiye ko cyitwa transit centers ariko twanababaza tugasanga mu by'ukuri imite uko abantu babaho muri transit center ariko abarimo muri izo transit center akaba atari abana. Ariko twarahageze dusanga abantu bahari iyo bashize amezi abiri cyangwa atatu basubira mu rugo.
Umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe abana mu Rwanda Madame Kanyamanza Claudine yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ubu icyari ikigo cyo kwa Kabuga kitazongera gushyirwamo abana ko ubwo leta yatangiye umugambi mugari wo kugifasha ibigo byakira abana b'inzererezi byaba ibya leta cyangwa se iby'abikorera ikabafasha kugira ngo ibyo bigo nibyo byita ku bana mu gihe hagishakishwa uburyo abo bana bakoherezwa mu miryango yabo.
Muravuga muti kwa Kabuga nta n'umwana uzasubirayo hari cyo mwahanenze ku buryo muvuga muti reka noneho tubikorere mu bindi bigo leta ifasha
abo bana kenshi sabe i Kigali gusa usibye ko ni Kigali ibyo bigo birahari ariko baturuka no mu tundi turere. Ni ukuvuga ngo ni byiza ko begera naho ngaho batuye kugira ngo gusubizwa mu miryango byoroshye.
Uyu muryango navuga ko abana bafunganwa n'abantu bakuru ngo abana bakubitwa ibyo byo hari cyo mwabivugaho
mu by'ukuri icyo kintu ubundi umwana ntakwiriye gukorerwa ibyo byose nk'uko nari mbivuze kandi twebwe ibyo twigisha n'ibyo dusaba abantu bose ku burenganzira bw'umwana no kutamuhohotera.
Iyi raporo ya Human Rights Watch yasohowe kuri uyu wa kane yanamaganywe na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda akaba ari intumwa nkuru ya Leta Johnson Busingye asumta kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali.
Kuva kuwa mbere tariki ya 18 kugera ku ya 21 z'uku kwezi kwa 7 ishyaka ry'abarepublikani rizahurira mu ikoraniro kaminuza convention mu mujyi wa Cleveland muri leta ya Ohio. Intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa 11 gutaha. Radio yanyu Ijwi rya Amerika izaba ihababereye.
Radio Ijwi rya Amerika mu Burundi naho abashinga amateka basaba ko abanyeshure bafunzwe bagirizwa gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu bugiri gukigongwe. Ariko bamenyesha ko hoca hatunganywa inyigisho zo gukunda igihugu no kubaha abategetsi. Kuri uyu wa kane umugwe w'abashinga amateka bagize raporo kuri ico kibazo. Inkuru ya Elojuri Kaneza.
Bahejeje kumviriza icegeranyo c'umukuru w'umugwi wagiye mu ntara zitandukanye kuraba ko ikibazo c'abana bafutanganije amafoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo bakoresha cifashe, abashinga amateka nka bose bafashe ijambo basavye ko abanyeshure bohabwa imbabazi. Uhereye kuri Gerard Daniel Ndabirabe umvugizi w'umugambwe CNDD FDD president Nkurunziza turukamwo, bose bavuze kwico ciyumvira atanu umuyoboke igaya.
Nta kindi mbonaje ku giti canje atari ko twobasabira ikigongwe. Ariko rero bikavuga yuko n'abavyeyi nabo nko kure ya mashure byagiye biraboneka nabo nyene busabira ikigongwe, turabona ko hamwe hamwe byakozwe ariko nahandi bikogwe. Ikindi cha kabiri nuko gusaba ikigongwe, twosaba ko n'abanyeshure aho hantu byabaye nabo ne basabira ikigongwe bagenzi babo kugira ngo ikibazo kibe clôturé.
Nibaza yuko hariho kutamenya abo bana mbere je no mumengo nta kirekire no bashirako. Ijambo ry'Imana riravuga yuko dutegerezwa kubaha abaganza nta mahoro bagira kuko ntiwogira amahoro hanyuma ngo sibanganye ubuganza. Kubasabira imbabazi naho nivyo kuko na Yesu Kristo munazi ho bamukubagura yavuze ati bareke ntibaze n'ico bakora.
ibishikizwa n'abashinga mateka byanyuze kandi n'abagize ibiro by'inama nshinga mateka agatorwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka yunga muri abandi bashinga mateka mugabasaba kwaba banyeshure bo kwigishwa kubaha ibikoresho bahabwa
naje shigikiye abavuga ati ngo gwaruka rusabe gukigongwe ko brazi mu kirundi baca umugani ngo umwana bisha mu ngovyo akayimuhekamo naho byabagoye bagakora ibyo bakoze bidashimije na gatoyi ahanini mbere wovuga ati kumbore bamwe bumvise ko hari abakoze ibyo bintu ku ishuri runaka bamaze kubyumva bivugwa ko nabo bashobora ko babagize ka kandi kugwiganwa nabo bakagira ati natwe tubigire ariko na cyane cyane icyo bagikuru nuko ugwaruka rw'u Burundi ko kwigishwa kumenya agaciro k'ibikoresho babahabwa mu mashuri.
Ukuru w'inama nshinga mateka nawe arashima ibyiyumviro by'abashinga mateka bagenzi be, ariko Pascal Nyabenda yibaza ku inyifato y'abanyeshure yo gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo ishobora kuba ifitanye isano n'ibihe bya politiki igihugu gihitiyemo.
Abana bamwe bamwe murabizi ko bakwezwe mu manifestation, bamwe bamwe baragiye muri za manifestation. Urumva rero umwana avuye freshema muri manifestation kandi yumva ibyavugwa muri manifestation kugira iyi comportement, murumva ko bica bibintu automatique. Nukuvuga rero yuko atawuhakana towe karta yuko biri ampirye.
Gushika ubu abanyeshuri barenga 10 nibo bafunzwe bagirizwa gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu ugufutanganya amafoto ya president Nkurunziza mu bitabo byatanguye kwibonekeza mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Byatanguriye mu manuko bushira uburengero bw'igisagara cha Bujumbura muri zone ya Ruziba ku mashuri abiri, mu nyuma zarandagase mu ntara za Muramvya, Ruyigi, Cankuzo, Bubanza, Rumonge, Bururi, Gitega, Bubanza, Karuzi na Muyinga. Mu ntara zimwe zimwe ababyeyi bari kumwe n'abajejwe indero ubutungane n'intwaro bashimye guhanisha abana ibihano bisanzwe bategeka kuri ibitabo vyononekaye. Mu zindi naho abanyeshuri barafashwe batabwa muri yompi, abana bashika 30 batarakwiza imyaka yo gufungwa muri bo barareko. Urunani rw'amashirahamwe ahanira agateka k'abana mu Burundi FENADEBE ruvuga ko rushimishwa n'ibyifuzo by'abashinga amateka byo gusabira imbabazi abana bagifunzwe. Jacques Nshimirimana arongoye urwo runani avuga ko ikibanza cy'abana atari mu mabohero ahubwo ari mu masomero kugira ngo bategure kazoza kabo. Eroje burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu nama yahuje abakuru b'ibihugu vya Afrika ikigali mu Rwanda harashikirijwe icese igitabo c'ingenzi nyafrika baremeranije kwigenga mu bijanye n'uburyo bakoresha hamwe n'ibindi bitandukanye. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe arabidushikiriza.
Bima mu vyinama nkuru y'ishamwe ry'umwe bwa Afrika itashoboye gushika ko nigenwa ry'umuyobozi mushasha w'iyo muryango. Mu bakandida batatu bahiganira ico kibanza nta numwe yakwije biri vya gatatu vy'amajwi y'abatoye. Ayo matora akaba aciye yungurizwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza, aho abakandida bashasha bazosubira kwigeragereza. Umufasoni Eliza Johnson, umuhanuzi w'ishamwe mpuzamakungu International Crisis Group ku bibazo by'umuryango w'umwe bwa Afrika, akabwiye Ijwi rya Amerika kwibangirwa ry'ayo matora arakaryokeza kuri Afrika ko kuzogena indongozi bushise muri ico kibanza.
Nibaza ko abatari bake bahurije ku ngingo yuko atamukandida n'umwe muri abo batatu yoshobora kurangura ayo mabanga. Nakaryokeza abari mu nzego zitandukanye baronse ko kurondera umukandida nyawe yoshobora kuyobora umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri bino bihe bikomeye mu byerekeye amahoro n'umutekano.
Muntu mbere kwibako no kwisonorora mu by'ubutunzi, ishamwe ry'umwe bwa Afrika ryarafashe ingingo yo kuduza amatagisi y'ibidandaza iva hanze. Umunyamabanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon abicishije ku muvugizi wiwe akavuga ko umukenyuro mushasha ushobora gutuma ikigega cyo gutsimbataza amahoro y'ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Afrika cisonunura, gutyo Afrika igahangana n'ibibazo by'umutekano n'amahoro bivugwamo. Umushinga ntahe Peter Pham aramutse ikigo cy'ubushakashatsi Atlantic Council gifite icicaro i Washington DC akavuga ko hari hageze ko Afrika yiguko yibako.
Whether this is actually achieved or not.
Uwo mugambi wateba canke wanyaruka kugeza ubu biracyatangaza ingene Afrika ikizerinze igasabiriza kugera no ku buryo bukoreshwa mu migambi yayo yo gutwara neza n'ubutunzi ifise.
mechanisms.
Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika mu nama yawo rukokoma waratangaje kandi kushigikiye icyifuzo cy'ibihugu bimwe bimwe harimo u Rwanda, Afurika y'Epfo, Nigeria na Algeria cyo kurungika abasirikare baje gufasha inteko za ONU kugarukana amahoro muri Sudani yo mu manuko. Icyo cyifuzo kizokwirwa na kanama kajeje ibibazo by'umutekano mu ishamwe mpuzamakungu ONU kubw'umushinga ntaye Peter Pham, kikaba gitanze ubutumwa bukomeye. Aha umushinga ntahagira ati:
which sends a sign to Juba.
Ni kimenyetso gikomeye kirungikiwe Sudani yo mu manuko yuko umugabane wa Afrika ukeneye ko intambara ziriyo zihera hakayagwayo amahoro arama.
Perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir yamirira kure yamara umugambi wo kuzana inteko mvamakungu kugataka k'igihugu aramutswa. Hagataho abategetsi bamwe bamwe ba Afrika baza bamaze kuronswa urupapuro rw'inzira nyafurika rwashizweho mu ntumbero yo korosha uruja n'uruza rw'abanyafurika n'ibidandazwa nyafurika. Igihugu cha Morocco nacho cyari cyariyo nkuruye mu muryango w'Ubumwe bwa Afurika mu 1984 kikaba casabye kugarukamwo.
Kuva kuwa mbere tariki ya 18 kugera ku ya 21 z'uku kwezi kwa 7 ishyaka ry'abarepublikani rizahurira mu ikoraniro kaminuza convention mu mujyi wa Cleveland muri leta ya Ohio. Intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa 11 gutaha. Radio yanyu Ijwi rya Amerika izaba ihababereye.
Twababwira rero nk'uko mugenzi wacu Thomas Kamirinda bivuze ko uyu munsi ariho Donald Trump yemericese amabanga y'ukuserukira umugambi w'abarepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu. Mushinga ntahe Leonce Hakizimana umurundi aba mu gisagara cha Chicago akurikiranira hafi iryo koraniro havuga ko mu majambo yashikirijwe uyu mugambwe utarashobora kujijura abanyamerika kudahuri badahurikiye muri umugambwe hamwe n'abatamenya politike bazotora. Reka dutega amatwi mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederick Nkundikije mu kanya gaheze kuri iri koraniro.
Uravye abantu bamaze iminsi bavuga nta numwe ariko aravuga kugira ngo arabe ko yohamagara aba independent canke abandi bantu na cane cane le minorite kugira ngo arabe ko boje nyuma ya Trump. Abamaze kuvuga bose bose bavugira la base nta numwe ariko aravugira izo independent.
Murabona hari ikintu gikwe guhinduka amajambo nkuko muyivuze yashikirijwe kenshi na kenshi ahanini havugwa uwundi mukandida w'umugambwe w'abademokrate uyo nawe akaba ari Madame Hillary Clinton ariko yitoza ku giti cy'umugambwe. Amajambo menshi rero eka amajambo yashikirijwe yari amajambo asa nashaka kujijura bari bitavye video ikorwa ko uyu mufasoni atakwiye kwizigirwa kugira ngo ashobore gutorwa muri icyo kibanza. Hari ikintu mbona cokorwa ubu kugira ngo abantu bose nayamirwe mwavuga yose ijijurwe?
Oya, nibaza ko ingorane zihari ya mbere ihari nuko Trump n'ubundi batenshi yaba n'abarepublika benshi batari bamushigikiye ku buryo uravye abaza kuvuga nta n'umwe afise ibyamuvuga ko byiza. Rero bishabyoha ko bavuga Clinton kuko niwe bose bahuriza koko badashigikiye. Mugabo sinzi ko nibamaranya bavuga ibyo badashigikiye ntibavuga ibyo bashigikiye sinzi ko aho izobashikana. Mugabo iciza nkuramo jewe nuko nibaza yuko le Democrats bo bazokwerekana la difference yuko bazokwerekana yuko kugumuvugira uvugisha la base yabo yuko bidakuye na cyane cyane no ku gihugu cyo nyene. Tureke kuvuga iby'imigambwe bihe n'ibyo repartis ziba zikwiriye gushyira imbere ibyiyumviro byazo zikerekana aho zihagaze zikerekana icyo zigiye gushyigikira zikerekana icyo uwo bazotse uwo bashaka gutora azoshyira imbere.
Mwavuze abatetsi babo babatitavye ivyo bikorwa biri muri iryo koraniro koko hariho abatetsi bakomeye umugambi wa Republika batavyitavye aho twatangura kuri Perezida George W. Bush atwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika eka n'uwo bavukana nabo nyene yari yahiganywe Jeb Bush nabo nyene ntibitavye iryo koraniro ry'umugambwe. Hakaba hariho n'abandi bakomeye nka John McCain, Mitt Romney na Marco Rubio n'abandi. Ivyo muribaza ko bizogira ingaruka mbi ku kuntu abanywanyi bazohurumbira iyo mugambwe?
No, ni igano kambizo zirahari. Kuko ikinu imigambwe ya mikora nukugira ngo igerageze ikwege umuntu wabo umwiyegereje. Mu gihe abantu bakuru n'ubwa mbere muri kino gihugu aba president batwaye baba republike bakihari bose bavuga bati twenzeje kwitaba ugira abe president n'icumuje mu nama yiwe n'ubwa ni terasoni biriko biraba kubona abantu bifokaro bahora batwara umugambwe n'ubenshi ari bakibutwara ugiye kuraba aho niveau de l'etat bakavuga twenzeje na twagiyeyo n'ugize ngo arajayo nawe yari yitwa ko ari we bahora bayiganwa akagenda avuga ati ahubwo nimuratora conscience yanyu nimutore Trump cyangwa nimureke kumutora cyangwa mutore muratora mukurikije ko muyumvira ibyo sibyo umuntu yitwa ko ari we yari imbere yari kwaheganwa na Trump akanameza atatarahera yari kuvuga
aho muri ko muvuga Cruz yashikirije ijambo ejo akaba yabwiye abadelege ko butora bakurikije imitima yabo
kurana na ejo bose barabibaza ko aje gushigikira Trump ko agiye kuvuga ko ari we ashigikiye ko yaba ari abanywanyi bose bamutoye miliyoni n'imiliyoni kugira ngo nazo zitore Trump nyine bose bari barindiriye hanyuma acara batangaza ati ka muratora uko mushaka na guverineri ya etari bariko bagiramo inama akabatanga ni ibintu biteye isoni
uyu munsi rero ku munsi wa kane bitekanije ko umushyirantahe Donald Trump ari nawe umugambwe wagenye abuserukire amatora mukuru w'igihugu azoba mu kwezi kwa 11 uyu munsi arashikiriza ijambo nyamukuru ikintu mwibaza akwiye gushika ko kugira ngo abanywa eka wa murwi mwavuga nawo nyene ujijuke bamwe bari hagati ka abatarafata ingingo y'umutegetsi botora muri abo babiri ikintu mwiza yoshikiriza co bajijura niki
iko yovuga discours y'ubumwe ni kintu bose barindiye ko havuga mugabo tudi Trump kwa amaze amezi avuga nta cemeza ko ari byaza kuvuga
Hakizimana Leonce murakoze cyane gose kuko kanyuma duhaye
murakoze namwe
turasozera ibiganiro byacu byo kuri no saha ariko mbere y'aho reka tubashikirize incamake makuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi Aloise
amakuru ni kuri iri higanwa ry'ubutegetsi muri Amerika inyuma yaho Trump agenewe n'umugambwe w'abarepublika nk'umukandida azohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu senatere Ted Cruz nk'uko muheje kuvyumva ararahira ko atazigera hamajwi Donald Trump Ted Cruz aragaragaza ko atashimishijwe n'igenwa rya Donald Trump nk'umukandida mu guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Cruz n'umwe mu bakandida b'abarepublika bariko bahiganirwa ico kibanza mu matora y'ibanze, amatora abahiganwa yaranzwemwo guterana amajambo hagati yabo ko ari babiri aho mbere Trump yise Cruz ko ari umubeshi.
Twabwiye kandi ko abagwanyi bashigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Siriya bahaye abagwanyi ba Leta ya Kiisilamu amasaha 48 kuba bavuye mu karere k'igisagara cya Manbij kiri mu buraruko bwa Siriya. Abagwanyi bashigikiwe na Amerika bakaba bakikuje icyo gisagara cya Manbij kuva ukwezi guheze kandi bakaba babandanya kugira ibitero muri ako karere. Iryo tangazo ryashikirijwe n'akanama k'abasirikare bagwanya Leta ya Kiisilamu i Manbij gatangaza ko gahaye abo bagwanyi uburyo bwo kugenda ku neza yabo. Aha ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba. Nshuti mwese mukundara gishwi rya Amerika, mwakoze kudutega amatwi, mwari kumwe naho yanitanga ishaka
na Louise Bigirimana.
Murakoze kuba mwaduteze amatwi. Turashimiye Fatuma Kalala Limasiye dufashije mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya ibiganiro. Mugire umugoroba mwiza. Murakoze.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.